Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Muri bene zancu timu ise turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 3 y'ukwezi kw'indwi mwaka 2017 muri komuna Frederic Mwandikije.
Abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi 180 dusanzwe dufite. Turabona ko igice cyabo bariko baravyitabira cyane gose.
Uyo ni Eric Segiumba mukuru w'ihuriro ry'ugwaruka ruhanira iterambere rya Afrika JAPE avuga ku kigega iryo shyirahamwe ryashinze kizohora giha abanywanyi imitahe. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ibukwa ibuka ry'imyaka 20 irangiye abatutsi 1648 bari bahungiye ibugenda na mwaka w'igihumbi 1963 bagandaguwe, hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo kurandurana n'imizi icukurwa ry'ubutare ridashyira amategeko mu bihugu byo mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu gihe ibice irenga 60% by'ugwaruka ari abashomeri mu Burundi, ihuriro ry'ugwaruka ruhanira iterambere rya Afrika JAPE rigiye gushinga ikigega kizotanga imitahe ku bakiri bato bashika ku 180. Abahinga mu bijanye n'ubutunzi bahanura iryo huriro kurondera abahinga banonosoye itunganywa ry'ibigega byo kugurana kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Roje Willy Kaneza.
Eric Nsengimana arongoye ihuriro ry'ugwaruka rihana iterambere rya Afurika JAPE asigura ko imbonyamukuru zatumye iryo huriro ryiyumvira gushinga ikigega cy'ugwaruka ari zibiri. Ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere. Nsengimana yadusiguriye uko icyo kigega gitunganijwe.
Umunywanyi atanga icyo no kwita capital de base, umutahe w'amafaranga 5,000 duterera tugashyira muri icyo kigega. Ni ukuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke, rero ubu tugeze kure cyane gose. Abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi 180 dusanzwe dufise. Turabona ko igice cyabo bariko barabyitabira cyane gose, kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana n'uko bazaba bahejeje gushyiraho icyo kigega.
Umukuru wa JAPE avuga kandi ko abanywanyi b'iryo huriro ari wazotangura kuronswa ingurane bonyene, ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo.
Tutegereza gutangura twese dukwije, nkuko twabwiye ko ari 180 abanywanyi dufise, no kuvugana miliyoni 800 niyo tuzotangurirako. Ariko turatera kamo n'abandi bantu bakunda ugwaruka, abandi bantu babona ikibazo ugwaruka dufise, babona imigambi y'ugwaruka ukuntu ari myinshi, mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashobora kuyishyira mu ngiro, ugasanga bamwe barayipfanye abandi barayibagiye kubera ko batagira uwo bitura kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane, imigambi yabo, ivyihangiro ryabo bashobore kurishikako. Nabo bakaza bakadufata mu mugongo, konte yacu iruguruye muri BCB, babayikeneye contact zacu ziriho, barashobora kuturondera. Hanyuma hazoba kugurwa ku mugaragaro kw'ico kigega, abantu bose ntibazoba bugururiwe kuronka imfashanyo, ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane, duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batangwe gushyiraho ico kigega. Nabo nyene murumva ko atari abantu bakeya 180 by'ugwaruka.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana aremeza ko bishoboka ko urwaruka rwishingira ikigega cyo kuguranana, gusa asanga hategezwa kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijyanye n'itunganywa rya bene izo bigega.
Bavuze ngo bafite umutahe w'imiliyoni 800 bagashyira hamwe, n'umwe ni ikintu cyagira gikora nk'ikoperative. Aho koperative ni abanywanyi baca hamwe bashyira uburyo hamwe bakamaza baraguranana n'ayo mahanga yabo kugira barabikorwa kwiteza imbere. Igihambayeho rero ni ubusiriye baca babishyiramo ingene gitunganywa, abakinjira bora icyo bintu cyo bitanguriza kuraba icyo bita amahera y'ingene kibaho gestion quotidienne. Na bahinga bagishyiramo kugira bagitunganye, ubwo ntibashobora kukitunganyiza kuko nta buhinga bafise, ataza kuboneka aho ataza gukorera ya mishahara yaki byose bakarakubikwiye kugira bishobore gukorwa. Ngaho ubuzima bigize batabishyiremo ubuhinga bukwiye, ntibabishyiremo norme zikwiye, kirashobora kutakora neza ugasanga kumbura igihumbye kigitanga kumva na mahera aba yarayabo nyine ntayandi abavuye hanze.
Nsengimana arahumuriza ko byose byiyumviriwe.
Hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi w'abahinga munovuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza tomoye azofasha ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishirireho twege nyene nk'ugwaruka
umuhinga ndi kumana na wabona ahubwo kubigega bifasha ugwaruka bya bikwiye kugwizwa
iyo turi ku turavuga rero twe ibigega binini binini bishobora gufasha ugwaruka twatwifuza n'ibigega biza bifasha ugwaruka muri rusange ko burya kenshi si ukuvuga yuko udafise uburyo utaba ufise ibyumviro bikomeye urashaka kufise ibyumviro bikomeye muri ukabura uburyo umva wowe umva banabufise nabo aho kumva banabufise nyine nibatamva bayongera batangure bakuba ari mu byabo mugabo ahanini twebwe icyo tuhamye tuko turavuga dushaka ikigagiza kuyurya muntu afise imyumviro bikomeye mugabo afise n'imeya kandi imyumvira abishyize mu ngiro byozana akarusho n'iterambere
iruhande y'iki kigega urwaruka rwihuriro wa Jap rushaka kwishingira Perezida Nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko agiye gushinga banki y'urwaruka nayo nyine izohingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55% n'uduce tubiri by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri batari bo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni ibice 65% naye abari munsi ya 35 ni 75%. Eroje uri kaneza Bujumbura iri rya Amerika
urakoze Eloge uyu munsi muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati mu Burundi hibutswe imyaka 20 irangiye abatutsi 668 biciwe aho bari bahungiye abatutsi bishwe n'abari bacitse ku icumu mu ntambara yari yabanyuma y'urupfu rwa Perezida Ndadaye Melchior muri gitugutu mwaka w'igihumbi 1993 nyuma iyo myaka 20 yishwe nta kuri kuraje habona kubakoze bwo bwicanyi bwakorewe abo batutsi biciwe ibugendana ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Sabimana ari mu Burundi.
Ivyo birori vyatangujwe n'imisa yabereye kwisikirisari ya paruwase gatoliki Ugendana hafi yari ntatemwa z'abatutsi 648 bagandaguwe muri iyo komine mu ijoro rya 21 rishiri rya 22 mukakaru mwaka w'1996 imisi heze haciye haba urugendo ruva habereye imisa rugana hari ntatemwa z'abo batutsi haciye hashigwa ingori z'amashugwe zari zazanywe n'abahahuriye Swari Dinsabimana serukira bacitse ku icumu bakiba mu kigwati cy'abateshejwe izabi Ugendana yagarutse ku mubabaro watewe n'ubwo bwicanyi
uko mwaka utashe turibuka aba bacu basezeye isi batagwaye bongera bayisezera bataniganye ariko banizwe ntivyari byoroshe kwakira mu mitima yacu aha hantu twahaburiye inshuti abagenzi harimo ibibondo harimo abatama n'abatamakazi muri bo nta wagandaguwe bivanye n'icyo yakoze ariko abo bose baruhukiye muri kino kibanza inzira karengane basize yisi ataka indi bazize uretse ubwoko bwawe
Mereki yadikiza aserukishira hamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bw'ibugendana yagarutse kubituma baguma bibuka ibyo byabaye
twebwe rero twibuka bacu kugira ngo dufashe urugwaruka rutonyi rwacu ababyeyi bacu bacitse ku icumu kugira umutima ugaruke mu gitereko bumve yuko ibi byabaye atari umwijima mu mitima yabo turibuka kandi aba bacu duhamagarira ababyeyi imiryango abasigaye kugira ngo ako gatima ntikazosubire
amashyirahamwe yabahitanywe n'ubwicanyi bw'ikivunga bagiye buraba haba mu bahutu canke mu batutsi bari baje kwifatikanya n'abatutsi bacitse ku icumi Bugendana Makoto Karori aserukishira hamwe ry'abacitse ku icumi mu bwicanyi bwakorewe abahutu barenga 1,200 biciwe mu isoko ryo mu Kivyuka muri komine Musigati intara ya Bubanza hari itariki zitatu Rusama 1996
kwibuka ntitwifuza yuko abantu bibagira twifuza ahubwo ko abantu bokwama bibuka iminsi yose na cyane cyane kugwaruka kugwaruka kubera iki kugira ngo ibyabaye muri kahise bibinyigisho yo gutegura kazoza keza abacu nibishwe n'ugwakarabishwe n'ugwanko na cyane cyane mu Burundi ntawo bideha ugwanko rufatiye ku bwoko kuko hajya n'abantu bagiye barakoresha ubwoko kugira ngo bashike ku nyungu zabo sikwera ari abantu bari bababaye gose abatutsi aricyo gituma bagiye kwica abahutu sikwera ari abantu bari bababaye cyane abahutu kwa icyo gituma bagiye kwica abatutsi n'abantu bagiye barakoresha ubwoko nk'ikiraro kugira ngo bashikire inyungu zabo
umushingwa manza Felix niyo nkuru aserukira ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abatutsi biciwe ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba mu ntara ya Gitega yamenyesha cyo bitewe bitebuke ubutungane buzokora kuri bene ubwo bwicanyi bw'ikivunga
byerekeye ubutungane biracagoye kuko bagiye birashikira Burundi hagiye haraba ubwicanyi butandukanye bushikira ubwoko butandukanye muri ico gihe cyose rero ntabashoboye kuja imbere ngo bashire imbere ubutungane kuko benshi wasanga hari ibyo bagirizwa muri byo n'uburyo turacari muri ibyo mugabo rero ubutungane burateba mugabo raza ibi biriko biraba byaranditswe hari ababibonye bakiriho naho hazogera igihe ntibe bakiriho hariho bizokwandikwa ikindi naco no kubutungana atari ubwo umuntu subwe igihugu utumye n'ubwisi yose hariho n'ivyaha bihanwa ku rwego mpuza makungu harimwo ibivyaha by'ubwicanyi buteye ubwoba nkihonya bwoko n'ibindi aha rero bitebuke ubutungane buzoza turizeye neza yuko abakoze ivyaha bazobihanirwa kandi bizoshika naho bigoye muri iminsi
muri ivyo birori nta muntu numwe yaserukiye intwaro yabonetse naho hari hadekanijwe ijambo ry'userukira intwaro bikaba bitanezereje abari bitavye ivyo birori ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel umuryango w'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini wifuza ko mu myaka 10 iri imbere woba waramaze kurandurana n'imizi icukurwa y'ubutare ridaciye mu mategeko muri ako karere ibyo byavuzwe na baserukira ivyo bihugu mu nama yari maze iminsi ibahuza yarusha muri Tanzania ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru ari yarusha muri Tanzania
Ibihugu 12 bigize umujyango wa karere k'ibyaga binini biremeza ko uwo mujyango ubangamiwe cyane n'ingaruka mbi zituruka ku gucukura ubutare n'ubundi butunzi buri mu kuzimu hadakurikijwe amategeko zimwe muri zo ngaruka mbi harimo ko haba imigwi igwana myinshi gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi Paul Ndarihonyoye no munyobozi w'igisata kijejwe kugwanya yo mabi
radio nko mwibi bihugu byacu usanga hari imigwi yitwaje ibigwanisho usanga hanini iyo migwi ari icizira kura uburyo bwo kugura ibigwanisho gacu usanga rero akarere kacu kagizwe n'umutekano muke abo bafashe baca babajana gucukura bwa butari gusaka kejwa usanga bafasha abo bana bataramenya ibyo bakurikira ugasanga bagiye kubakoresha se travaux forcés nico kimiro n'abana rugo kubera atamategeka bagenga bamubonye yaroseye amafaranga niki usanga kumufata ku nguvu navyo nibikurikira kindi cha kabiri nuko cusanga igihugu ntigiheza ngo gitere imbere kuko amafaranga yose cokwegeranije mu matagisi ava n'ibyo byo gucukura ubutare byisunza amategeko ayo matagisi ntaheza ngo aboneke ugasanga rero igihugu citwaho gifise ubutare mu gusanga mwiterambere kiri nyuma hamba ikindi nuko ubwo butare aho babwimbye nyene kesha usanga kubera babwimba banyonyeza ucusanga nibyo binogo batabifurira ugaca usanga rero ibidukikije birasinzikaye cyane barusanga n'uburimyi isi ndimwa igira tituka
ico gisata kivuga ko hari ntambwe itari nto imaze gushikwa ko nko gushira ibimenyetso birangiye ubutare bwaje buzananye niyo bwacukuwe ibihugu bine harimo Burundi n'u Rwanda biramaze gushika kuryo ntambwe
mekanisme regionale de certification ni utino vuga dusanka nini nkaba kimiritsi bihugu kugira ubutare bujanye na gasiterite bujanye na kaluna kalumbite bujanye na wolframe baheze babucukure bisunza amategeko mbere ndetse tugaca dushirako n'amaparati kugira umuntu amenye ati bwacukuwe kuyi site cyari ku kirombwe tibwaciye bugugwa n'uyu azobushorera mu mahanga hama tukamenya no ku isoko mpuza makungu aho yabushoreye hariho byo bica bituma ya miku yitwaje ibigwanisho ibucukuye ntironke isoko kuko usanga ku isoko mpuza makungu izo parati atazo ntibeza ngo banabugure Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nkavuga Repubulika y'u Burundi Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'u Uganda ibyo bihugu bine nibyo biri imbere y'ibindi kandi byamaze gushira imbere iyo uti kandi ubyizeye tingurabe rero usanga hari ntambwe ishimishije kiretse muri Kongo ari igihugu kinini ugaca usanga no gutunganya iby'intwaro bigorana mugabo nko mu bindi bihugu bimeze neza
umujyango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ubona ko hamwe ubutunzi buri mu kuzimu muri ako karere bukoreshejwe neza bwoterera mu iterambere ry'ibyo bihugu Paul Ndarihonyoye asanzwe ari umuyobozi mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu Burundi avuga ko nko mu gihugu ciwe ico gisata giterera uburyo buke mu mafaranga leta ikoresha
Uuni atugira nije mwashua kutere rahagati yibiche vitatu na vitanu. Mbivanya nuko nubwo butare twebwe dufise bucukugwa biciye mu buryo bubayabaye ariko bivanye n'ikindi kigo leta iheruka gushiraho citwa Office Burundi de Mines et Carrières turabona uko mwimbu uri kuri yongera nk'akarorero turabona uko umwimbu twitwarose mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze kuronka umwimbu usumbirije ngaho yerekana uko mu mpera z'umwaka umwimbuzo wawe riyongereye kandi amafaranga azokuyongera.
Uwo muryango wihaye imyaka 10 kugira ngo ugucukure ubutare bidakurikije amategeko bibe byatujijwe cyangwa byagabanutse ku rugero rushimishije kugira iyo ntambwe ishikwe ko ibihugu byose bisabwa kwitanga biteziganya hamwe no kudakingira ikibaba abafashwe bakora ayo makosa. Cyekurabe ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clavere tubibutse inshuti mwese kumwe kumwe babandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mangu sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasize Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza. Jerome Nyonzi manda kiremesheje ndabipfurize amahori wanyu uno munsi mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku ijwi rya Amerika. Tugiye kugaruka ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye. Reka Ijambo mugenzanye n'Ugereriane aganira n'abatumire bane.
Uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi muri studio. Rero turi kumwe na batumire bane hari umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Ndabaramukije namwe ndaramukije kandi nabagiye kumviriza kimwe kiganiro bose.
Turi kumwe kandi n'ugwaruka rwaje ruva mu migambwe itandukanye aho twuvuga nka Nancy Ninette Mutoni yaserukiye umugambwe CNDD-FDD mu muhari w'imbonerakure. Ndakwifuriza ikaze nawe Nancy ndanabaramutse mu kiganiro.
Murakoze ndabaramukije nanje ndaramukije n'abakora gukurikirana kino kiganiro.
Ubundi turi kumwe ni Nahumuremyi Deogracias yaserukiye Mizero y'Abarundi namwebwe ikaze mu kiganiro ndanabaramutse.
Naje ndabaramukije ndongera ndabakingurika ko mantumiye.
Turi kumwe kandi na Gatete Placide yaserukiye MRC Rurenzangemero. Placide namwebwe ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha.
Ikibazo cya mbere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi muri rusange. Rero uruhara rw'ugwaruka rwategerezwa kuba uruhe mu gucungera umutekano?
Murakoze. Uruhara rw'ugwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose muri ya nyabune. Hariho ibigizwe n'abajeje intwaro, abajeje umutekano, ubutungane hamwe n'abanyagihugu. Ugwaruka rero rukaba igice kimwe mu bivyo bigize abanyagihugu. Rero amategeko arekurira abanyagihugu nk'inkingi imwe muri iyo nyabune guterera kugira ngo babungabunge, bafashe mu kubungabunga umutekano wabo. Ukungene rero umutekano usanzwe ubungabungwa mu bisanzwe hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano, hakaba rero n'ibikorwa bitari by'ubuhinga. Ibikorwa by'ubuhinga bikorwa n'abahinga ari bo bajejwe umutekano nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Abo nabo n'urwego rw'igipolisi n'urwego rw'igisirikare hamwe n'urwego rw'igendereza, abo nibo bakora ibikorwa by'ubuhinga bijyanye no gucungera umutekano. Hariho rero
ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga iki?
Ibikorwa by'ubuhinga ni nk'ibi byo gukora gukizura nk'ibintu byo kuja gufata abantu ibintu byo kuja kugwana umwasi yateye igihugu nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga bisaba ubuhinga izo nzego ziba zarigishijwe hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ibyo ubuhinga ari navyo abo bandi baheza bagafashamo ahanini ni nk'ibi byo kurondera makuru ajanye n'ico cyose canke no wese ashobora guhungabanya umutekano hanyuma bagaheza bagaca bashikiriza izo nzego hakiri kare hanyuma nazo zigaca ziraba koko ibyo zibwiwe ari byo hanyuma zigaca ziraba ingingo zikwiye gufatwa ivyo ugwaruka mu butandukane bwago rurabikora mu gihugu cyose ruhurikiye muri ya makomite yamaho ajejwe umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika no munsi n'ugwaruka ni navyo bituma umutekano no munsi wifashe neza mu gihugu cyose
murashima mbega ntavyo munegura byo
ushika ubu ntacho tunegura
nansi ugwaruka ruri mu mbonera kure ugira uti mwehugo ruhara murubona gute gwifashe gute
yabishikirije neza cyane aho yerekanye uruhara n'ivyo gwaruka mbere rusabwa kugira ngo ruterere agacumuka mu kubungabunga umutekano mu gihugu nk'ugwaruka rwo rw'imbonera kure tubanje kuvuga mbere nk'ugwaruka mu gihugu cy'u Burundi nitwe tugize umuce munini w'abenegihugu bari mu gihugu bisigura ko rero ugwaruka gufashe minene gucuka duca umutekano byo tera ikibazo aho rero bikaba ari byiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene ugwaruka rufasha gutanga makuru rugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga twe rero nk'ugwaruka rw'imbonera kure turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cyane cyane ayo mategeko yose igihugu kiko kirashira mu ngiro kubera programme twari igihugu ntiyatowe y'umugambwe CNDD-FDD umva turinda gufata ya mbere kugira ngo tuyishire mu ngiro turashyigikira rero cyane ibikorwa bijyanye n'umutekano kandi mu gihugu cyose kubera murazi ko n'imbugwaruka rugize umuce munini wabene igihugu wa mu Burundi ugwaruka rw'imbonera kurumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera n'umugambwe watsinze amatora n'umugambwe uri mu bihugu cyose isigura yuko rero twebwe n'ukuri turashyigikira cyane kandi turashyira ku muzirikanyi yuko umutekano w'igihugu ari rwacu kuri baratwigisha cyane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano mwumva ko kidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushira imbere cyane kubungabunga umutekano kushigikira kushikiza ibikorwa no gutanga amakuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanirize n'aya migambi yacu y'iterambere
demokrasias namwe mugira muti uruhara mubona kwifashe gute kugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano ho rubarubaye
go murakoze kuri ico kibazo mubajije nagomba menyesha bwa mbere na mbere ko nsinda muhinga mujanye n'ibyo gucungira umutekano ariko hariho bimwe na bimwe usanga amaso yari ku muntu wari wese atari impumyi mu bisanzwe umuntu wari wese arafise uruhara mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba inkumi yaba umushinga ntayi canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga wo mu kino gihugu arafise uruhara rwo gucungira umutekano ariko nk'uko ibwirizwa shingiro rivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata iya mbere mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano ku bijanye n'uruhara canke sinzi ko nabivuga aho tugwaruka rugarukwiza mu bisanzwe ntahariho ndetse naho gutangira biranagoye ariko nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho ibikorwa nabo babyigiye n'izo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure rimwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije ugasanga rero nk'ibyo byo gukizura nk'ibyo byo kujya gufata abantu baba bakoze ibibi bijya byo kujya gusaka mu bisanzwe ico n'igikorwa ugwaruka cyangwa mu Burundi wari wese w'umusivile nukuvuga atabyigiye atabwirizwa gukora ubwo rero mubivuze hariho ugaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga mico bikugwa ivyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ntawo reka kuyivuga n'ukuri ababijejwe barakwiye kuraba bakosore naka akore ibyo bwiza gukora naka akore ibyo bwiza gukora kumbure hari byo usanga dushora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bikasha bigenda neza umunyagihugu akumva ko atekaniwe
Placide rero namwe nk'abari muri MRC Rurinzangemero mugira muti uruhara rw'ugwaruka mubona kwifashe gute mu byo gucungera umutekano
ego murakoze uruhara rw'ugwaruka mu byijyanye no gucungera umutekano ntiturutandukanya cyane n'abandi banyagihugu abasivili nita abasivili anashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratwega twese turarabwa n'ikibazo cy'umutekano ariko si ku rugero rumwe abantu ugwaruka ruri mu atiko tuvuga abasivile barafise ibyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nko gutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mu quartier gutanga inkuru ni itegeko nibwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijanye n'ikintu bishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru kuba bijejwe ababijejwe barahari turabazi ni kwego kugisirikare kwego kwa gipolisi kwego kugendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha je nibaza ko uruhara mu bijanye n'umutekano gogarukira ngaho nkuko nabandi bagiye barabivuga ingorane ni ituriko turabona mu Burundi ikintu jewe nkunda kwita militarisation de la société si kintu ciza mu gihugu
militarisation
donc usanga umenga abantu bose abasivile ugwaruka ku mitumba mu makartie umenga bashaka kwitwara nk'aba police cyangwa abasirikare ibyo si byiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ibyo kwategerezwa guhamagarirwa nk'ibikorwa by'iterambere erega nubundi utariko
bemuvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi muri mu migambi itandukanye uko ugwaruka nuruhe
bakunze kuvuga imbonera kure kandi nibyo naje ndazibona naho mperereye imbonera kure zishaka kwifata nk'abasirikare si kintu ciza kandi ni bene wacu murazi kwa tajo turabana
ubwo buntu bw'ubwo usanga buri ko ugwaruka imbonera kure cyane cyane biriho
reka tubibutse amajambo yakoresheje abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri systeme ngo abandi ngo bakorera ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusabye yuko ayo mabari byavuzwe n'umupolisi reka ngira twobironga twobironka ibyo byose iragiye nkuru y'igihugu nawe ndo bajya bo bungira urabi
nagira ntanga umuco
reka duhe umuco
nagira ntanga umuco
mabari yeye
mu mugambi igipolisi cyafashe ubushanje bw'umutekano wo kugwanya igiturire hari ingingo yafashwe yo kugabanya amabariyeri kubasanze hari amabariyeri menshi ku mabarabara byashobora gutuma abantu bamwe abapolisi cyangwa bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire
amabariyeri acunzwe n'abandi
n'abapolisi n'amabariyeri y'igipolisi ariyo amabariyeri yaragabanijwe cyane kuburyo amabariyeri asigaye ari make mu gihugu
hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati abo bantu ntitubazi bambaye impuzu za sivile mbega kubwanya
umupolisi akorera hajya yabikubariye ninde
ibyavuzwe kuri radio y'igihugu
nimba ari umupolisi yaravyumva yakubwiye ko akorera hajya hanyuma ko haje umuntu akaza akamukorera akazi ari gukora gipolisi
urakoze Greliane barakoze nabo batumire mwari kumwe ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politique Ntorere Kazoza cya studio Ijambo hano ku Ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nti muriwanige mu banyi no mu vyanyu na ubutaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
murakoze Studio Ijambo nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer Justin yadufashije mu ngabwe ivyuma na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika mugiye rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.